እነዚህ ቢች Tuashimile komanda nya kumviti za Izugi Amerika. Radio Izugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na mirongo 22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana nini nahazwe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo amwe mashirahamwe adakiranira inyungu za politike mu ntara ya Kivu yepfo yakoresheje imyerekano yo gusaba abakozi guhagarika akazi mu ntumbero yo gusaba ko ingabo z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko zivano ku butaka bwa Kongo.
Tumeandamana leo mu province yote ya Sud Kivu en general et en particulier
kwa kuzimye garagambi mu ntara ya Kivu yepfo muri rusange mu rwego rwo kubwira guverinoma ya Kongo ko tudashaka ko perezida wacu akomeza gusinya amasezerano.
Uyu ni Kelvin Bwija numwe mu bayobozi ba societe civile yo muri Uvira. Amajwi yiwe yasubirwamo na mugenzi wacu Vedaste Ngabo inkurirambuye murayumva handi hato muri make kandi muyo tubafitiye ibiro by'urwego rw'ishamwe mpuzamakungu ONU rujejwe agateka ka muntu biri mu biganiro na leta ya Uganda by'ukungene ibikorwa byo mu rwi byo bandanya muri ico gihugu nayo OTAN isabira Ukraine ibindi birwanisho birimo ibimodoka vya blindé idonido ni mukanyi sase. Nende bice ku masonga mukanya nkitangura biro vy'urwego rw'ishamwe mpuzamakungu ONU rujejwe agateka ka muntu vyatangaje ko biriko biganira na leta ya Uganda mu ntumbero kuraba ingene vyo bandanye ibikorwa vyayo muri ico gihugu ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abaharanira agateka ka muntu bavuga ko iyo ngingo yerekana kugena ibintu bitera biyanzara kubijanye n'agateka kazi na muntu muri Uganda. Ibiro vy'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu vyashizweho muri ico gihugu mu mwaka w'2006 vyarashize habona ivyerekeye ihonyangwa rikomeye ry'agateka ka muntu muri ico gihugu rikogwa n'abajeje umutekano harimwo kuboreza igufa abantu kubapfunga mu buryo budakurikije amategeko hamwe no kudakurikirana aba bakoze ayo mabi. Leta ya Uganda mu ndwirangiye yabwiye umuyobozi mukuru w'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu ko itazokongereza ikiringo c'ibiro vyago mu gihugu. Yarirukanye abajejwe gukurikirana ivyerekeye agateka ka muntu bivyo biro. Abategetsi b'urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu bamenyesha ko bariko baganira na leta ya Uganda ku rwego rwo hejuru kugira barabe ivyokogwa kugira babandanye igikorwa cabo gikomeye muri ico gihugu. Umuyobozi mukuru w'urwo rwego yamenyesheje ko gotegerezwa gukorera ahariho hose atantambamyi. Mwikete yandikiye urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu leta ya Uganda yatangaje ko bitagikenewe ko ukorera muri ico gihugu kubera intambwe cagize kubijanye no kubahiriza agateka ka muntu. Muri ivyo Uganda ivuga ko harimwo kuba ifise amashirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu akomeye cyane.
Fidel hagata umunyamabanga mukuru ishamwe ry'ukwivunira umwansi hamwe hagati y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN mu mpunyapfunyo ariwe Jens Stoltenberg yatangaje ko Ukraine ikeneye kuronswa ibindi bigwanisho birimo amasasu n'imodoka vya blindé n'ibindi bigwanisho bikomakomeye Ukraine iza yaramaze kwemererwa guhabwa.
Jens Stoltenberg yabitangaje mu gihe abashikiranganji bajejwe kwivuna abansi bishira hamwe OTAN n'abategetsi bajejwe kwivuna abansi bo mu gwiwe bihugu bicuditse na Ukraine biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoranye mu manama uno munsi kwa kabiri ku mugwa mukuru w'Ububirigi Brussels. Stoltenberg yabwiye abamenyesha makuru ku biganiro hagati yabo bategetsi bije mu gihe gihambaye kandi ko ibihugu bicuditse na Ukraine vyiweza uno munsi bikenewe vyihutirwa kubijanye n'ukongereza imfashanyo zigenewe ico gihugu. Yatangaje kandi ko mu ndwiza bazokwibuka umwaka uzoburangingwano yihaye inkumbi itanguye muri Ukraine. Yavuze ko atabimenyetso babona ko prezida w'Uburusiya Vladimir Putin yiteguriye amahoro. Yavuze ko ivyo babona ari uko yiteguriye kubandanya ingwano n'ibindi bitero bishasha muri Ukraine. Yavuze ko guha indege z'ingwano Ukraine atari ivyo vyihutirwa cyane kurusha ibindi muri iki gihe. Yamara yamenyesheje ko ibiganiro bibandanya. Umushikiranganje rero kwivuna amansi wa Ukraine Oleski Reznikov ari Brussels mu biganiro vyahuje abashikiranganje bajejwe kwivuna abansi bishira hamwe OTAN n'abategetsi b'umugwi w'ibihugu bicuditse na Ukraine biyobowe na Amerika. Umugambi wiwe n'ukumenyesha abo bategetsi ivy'igisirikare cy'igihugu ciwe gikeneye.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru agezweho ijyanino ku isi. Ingabo za leta y'Abataliban muri Afghanistan zakoze igitero ku kirindiro cy'abarwanyi ba leta ya Kiislam i Kabul ku murwa mukuru. Icyo gitero cyahitanye bamwe muri bo nk'uko inzego z'ubutegetsi zibitangaza. Geoffrey Mutagoma abandanye n'ino nkuru.
Igitero cyagabwe kuri uwo mutwe w'iterabwoba ku mugoroba w'ejo cyabaye nyuma y'uko Arabia Saudite ikuye abadiplomate bayo n'abakozi ba ambasade bose, ivuga ko ifite amakenga ku mutekano wabo. Umuvugizi w'Abataliban Zabihullah Mujahid yatangaje bike kuri icyo gitero cyabaye mu gace ka Karti hashize akanya gato kigabwe. Yavuze ko icyo gitero cyagabwe ku ndiri ikomeye y'abarwanyi b'aba Daesh baheruka gutera mu murwa mukuru i Kabul, kigahitana bamwe mu bagize umutwe wa leta ya Kiislam harimo n'abanyamahanga. Mu mezi make ashize, abarwanyi ba leta ya Kiislam bamaze kugaba ibitero binyuranye muri Afghanistan birimo ibisasu bya bombe. Ibyo bitero ahanini byibasiye ambasade z'Uburusiya na Pakistan ni hoteli y'Abashinwa iri Kabul rwagati. Leta y'Abataliban yongereye umutekano kuri za ambasade, ikomeza kuvuguruza n'ibitangazwa n'umutwe w'iterabwoba wa leta ya Kiislam, yemeza ko ingabo zayo zawushegeshe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gukemanga ibivugwa na leta y'Abataliban, ariko ifata ishami ry'umutwe wa leta ya Kiislam nk'umutwe w'iterabwoba kandi uhangayikishije.
Reka imbere kuja mu karere k'ibiyaga bigari, nshimire bagenzi banje Geoffrey Mutagoma na Fidel Niyongabo ku makuru agezeho ryanino ku isi badutegure bakaba bahejeje kudushikiriza. Ayo n'ayandi mushaka kandi kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari duhereye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Narinda vyemeye kuno musi duhera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho amwe mu mashirahamwe adakiranira inyungu za politike mu ntara ya Kivu y'Epfo yakoresheje imyerekano yo gusaba abakozi guhagarika akazi mu ntumbero yo gusaba ko ingabo z'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko zivanwa ku butaka bwa Kongo. Ayo mashirahamwe yagiriza abasirikare ba EAC kunanirwa gutuza abarwanyi ba M23. Muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo yari yagiye uvira kuturabira uko vyifashe.
Hirya no hino mu mijyi igize intara ya Kivu y'Epfo, nka Bukavu, Uvira, Kamituga, Baraka ndetse no muri amwe mu masantere y'intara, nta mirimo yakozwe kubera iyi myigaragambyo. Aho twagiye tunyura mu mujyi wa Uvira, amaduka yarafunzwe, abanyeshuri ntibize, ibinyabiziga nabyo ntibyagaragaye mu ibarabara, ndetse n'amasoko nayo ntiyaremye. Kelve Bujan n'umwe mu bayobozi ba societe civile muri Uvira nawe ari mu bateguye imyigaragambyo yo gusaba abaturage kutagira imirimo bakora. Avuga yuko bakoze imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ko zavanwa muri Kongo bitewe n'uko zananiwe kugwanya ma 2023 kandi zishaka gucamo igihugu.
Tumeandamana leo mu province yote ya Sud Kivu en general et en particulier
kwakoze imyigaragambyo mu ntara ya Kivu y'Epfo muri rusange, mu rwego rwo kubwira guverinoma ya Kongo ko tudashaka ko perezida wacu akomeza gusinya amasezerano. Tudashaka ko igihugu cyacu cya Kongo bagicamo. Tudashaka ingabo za Afurika y'Iburasirazuba muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, kuko kuva izo ngabo zagera muri Kongo abantu bakomeje kwicwa.
Kifahamu kama depuis EAC imeingia mu demokrasia ya Kongo, ni watu kaza wa kaza ambao biko banaendelea kuuliwa.
Bamwe mu baturage batuye muri uyu mujyi wa Uvira bavuga yuko bashimye ubujye imyigaragambyo y'uyu munsi yaranzwe mwituze, kuko nta muntu bahutaje cyangwa ngo bahutaze ibintu bye. Bose muyoboke ni umuturage utuye muri Uvira.
Ntanduzi mu mihanda, nta gufunga imihanda, nta mabuye yarunzwe mu mihanda, abantu bose baragenda nta discrimination yose ugara igaragara. Hamwe nibyo tukabona bitandukanye n'izabaye imbere. Izambere zagiye zangiriza zihutaza abantu, zibatera amabuye, zibatuka, ndetse zasenye n'amazu, zisenya n'amakanisa.
Iyi myigaragambyo gusaba abaturage kwirirwa mu ngo zabo badakoze, mu rwego rwo gusaba ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ko zavanwa muri Kongo. Hari abo yahombeje bitewe n'uko nta mirimo yakozwe uyu munsi.
Twari dufise imodoka dupakiza nyinshi cyane, twabuzaho twazipakirira, twazahuzaho zica, n'ubu turicaye nyene ngantara n'akazi dufise.
Mu gatondo twagiye turarombera ahantu dukura amasima n'ivyuma vya amafera bitoya vyo kubaka, twabirose imbaho twazirose kubera amadepo yari yugaye.
Gusa nubwo amashyirahamwe atandukanye agenda akangurira abaturage gukora iyi myigaragambyo, hari abaturage basanga nta musaruro itanga kuko atari bwo bwa mbere ibaye. ariko ntiyagira igihinduka mu byo ayo mashyirahamwe aba yasabye.
Mu byo baba reklama nta na kimwe kigeze gitungana n'umunsi n'umwe. Ubushize bagize manifestation bashaka kwirukana MONUSCO ngo buce MONUSCO isinya des accords nshasha na guverinoma. Urumva ko nta kigeze gihinduka. Uyu munsi manifestation ngo nizo kwirukana EAC.
Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato yavuze ko itegeko nshinga rya Congo ryemerera abantu kwigaragambya binyuze mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko yabujije abateguye imyigaragambyo kutagira umuntu bawutaza cyangwa ngo bafunge ibarabara. Aya mashyirahamwe yigenga yakoresheje imyigaragambyo yo gusaba izingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ko zavanwa muri Congo, mu gihe inama y'abayobozi bakuru b'ingabo za EAC yabereye i Nairobi ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2023. Yavuze yuko ingabo za EAC zizajya mu bice M23 izaba yavuyemo. Aho muri iryo tangazo bagaragaza yuko Burundi buzohereza ingabo zabwo muri Sake, Kirolilwe, Kicanga, naho Kenya ikazohereza ingabo zayo Kibumba, Rumangabo, Tongo na Kishishi. Ku ruhande rwayo Sudani nayo izohereza ingabo zayo Rumangabo hamwe n'ingabo za Kenya. Uganda ikazohereza ingabo zayo mu karere ka Bunagana, Kiwanja, Ruturu na Mabenga. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika dushimire Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru yo imyerekano yabereye Uvira n'ibindi bice bitandukanye muri Congo yarahejeje kudushikiriza. Mushaka kugira icyo muyivuze ko mugiye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Duce tubandaniriza mu gisata cy'umutekano mu gisata cy'ubutungane muri Antunga mu gihugu cy'u Rwanda, aho umucamanza mu rwego rwihariye rwa Sentare Nkuru iburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu yatanguye kumviriza abahoze ari abasirikare bakuru mu murwi wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Abireguye kuri uyu wa kabiri basavye kugirwa abera bagasubira mu buzima bwabo busanzwe ahabereye urwo rubanza. Twe twaharungitse mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Bwana Joseph Habyarimana Arias Mucebosofoni warufite ipeti rya General Majoro niwe wabimburiye abandi avuga ku bihano ubushinjacyaha bwabasabiye we na bagenzi be batanu. Ku wa mbere w'iki cyumweru ubushinjacyaha bwari bwabasabiye bose uko ari batandatu gufunga imyaka 25 muri gereza. General Habyarimana wafashe umwanya munini yabwiye urukiko ko uruhande yatangiranye yiregura akomeje kurutsimbararaho akana ibyaha. Yakunze kumvikana abwira urukiko ko ibyo umushinjacyaha murega amubeshyera. Kumutanga buhamya Martin Nzitonda umushinja, Habyarimana avuga ko ubuhamya bwe aho kumushinja umushinjura nkaho avuga ko yamushinjiye ku gitero cyagabwe ku Rwanda kiswe Ohacredit Seigneur, kuko yemeza ko yaciriwe imanza n'ubuyobozi bwa gisirikare bumubaza impamvu yakwepye icyo gitero. Uyu wahoza akomeye muri FDLR akemeza ko ubushinjacyaha bumurega ko yaboneye amapeti ya majoro na lieutenant colonel mu mutwe w'abacengezi parira riri. Ibyo nabyo avuga ko ari ukumubeshyera. Yavuze ko ayo mapeti yaboneye muri FDLR foka. Yavuze ko yafashwe mu 2016 afungirwa Kinshasa imyaka ibiri. Yavuze ko mu bihe bitandukanye ubugenzacyaha bw'u Rwanda bwamubarizaga mu nzu z'imbohe z'ibanga zizwi nka safe houses, kandi zikamuhatira gusinya inyandiko mvugo ku ngufu atazi ibizikubiyemo. Yemeje ko yemeraga ibyo bamutegekaga mu mugambi wo kwirinda ko yari buzimire. Akabwira urukiko ko aho yashatse gusoma inyandiko mvugo umugenzacyaha yamubwiye ati oya muzehe sinya cyangwa nkohereze kwa shitani. Nimwe mu mvugo z'uregwa zazamuraga amarangamutima mu rukiko. Ku bitero byagabwe ku Rwanda, Habyarimana akavuga ko yari afunzwe nta ruhare yabigizemo. Yahaganye ko hari ubugambanyi yaba yaragize ku gihugu cyamubyaye kuko atigeze akandagira ku butaka bwacyo yitwaje imbunda mu gitero icyo cyose. Ku cyaha cyo kuba mwishyira hamwe ry'iterabwoba baravuga ko itegeko rigihana ryagiyeho mu 2018 yaramaze gufatwa gafungwa. We n'umwunganira mu mategeko Inyasi Ndagije Imana bavuga ko icyatagombye kukiregwa. General Habyarimana aravuga ko mu mwaka w'2016 aribwo yahawe inshingano zo kwambura intwaro abari abarwanyi ba FDLR Iwalunga, Warekare na Kanyabayonga. Kubwe abo basabwa 200 nibo baje basubizwa mu buzima busanzwe. Yabwiye urukiko ko icyo gikorwa yakoze cyagombye kuba kibonera inyiturano. umwunganira mu mategeko ndagije imana aravuga ko ubushinjacyaha bw'ivuguruza avuga ko hamwe buvuga ko yari mu mutwe w'iterabwoba ahandi mwishyiramwe ry'iterabwoba mu magambo yate ni nko kuvuga ngo nitabyari kimasi zabyari inyana ubushinjacyaha bukavuga ko bwabareze ibikorwa bigize ibyaha butigeze buregera iby'amategeko abihana uwitwa Maritwe Habimana nawe wari ku ipeti rya koloneli ahakana igitero cya Oracle du Seigneur avuga ko bitashobokaga ko yagira igikorwa ajyamo kubera uburwayi nawe avuga ko atigeze agerageza kugambanira u Rwanda yemera ko mu 1996 yari yaratashye mu Rwanda ariko kubera intambara z'abacengezi zituma asubira Congo. Koloneli Habyarimana avuga ko hanze yo kuba urwayi bwaramubereye ikibuza mu kwigobotora mutwe yarimo n'ingabo za FARDC muri Congo zagiraga uruhare mu kubabuza gutahuka kuko bazifashaga kurwanya indi mitwe muri Congo. Naho kubireba Koloneli Felicien Ruzindana nawe avuga ko yabaye muri FDLR kubw'agahato yavuze ko na General Major Paul Rwarakabije wari ukuriye uwo mutwe yatahutse yihishe kuko abandi bashoboraga kubimenya bikamugiraho ingaruka. Yavuze ko kuba muri FDLR biba bigoye kumenya niba ari umutwe w'iterabwoba. Ruzindan akabishingira ku kuba zaba ari ingabo za FARDC ndetse n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO zoherejwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ziba ku isonga mu kubuza abarwanyi ba FDLR gutahuka bityo iyo mikoranire ikagorana kumenya niba uwo mutwe uri ku ntonde y'imitwe y'iterabwoba. Adiel Mbanziriza wunganira ababiri bireguye nyuma akavuga ko umutwe bawugiyemo ku gahato. Uyu munyamategeko akabishingira ku kuba uwari ukuriye General Rwarakabije yari yemereye ko nawe yatashye rwihishwa uretse gushingira ku magambo masa. Yavuze ko ubushinjacyaha bufite inshingano zo kugaragaza niba koko hari ubushake bagize bwo kuba muri uwo mutwe. Abireguye uko ari batatu bose barasaba kubona ubutabera bunoze bagasubizwa mu buzima busanzwe. Baravuga ko nk'uko hari abandi bari bafunganywe mu nzu z'imbohe bikarangira bajyanywe mu ngando nabo bahabwa ayo mahirwe kugeza ubu hasigaye kwiregura abandi bagabo batatu. Ubushinjacyaha burabarega ibyaha bitatu byo kure mu mutwe w'ingabo zitemewe ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Nka kwibutsa ko ku wa mbere w'icyumweru ubushinjacyaha bwabasabiye gufungwa imyaka 25 muri gereza urubanza rurapfundikirwa kuri uyu wa gatatu. Ekibagira ubusa ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Ekibagira ubusa ejo kwa gatatu rero uzotubwira ingene urwo rubanza ruzoba rwafundikiwe. Ejo kuwa mbere amakungu yarahimbaje umunsi wahariwe iradiyo ijwi rya Amerika kuri uwo munsi ryaragendeye abanyagihugu bo mu ntara za Rutana na Makamba mu gihugu cy'u Burundi rirababaza akamaro iradiyo ibafitiye. Bamwe muri bo bishuye ko naho bakunda iradiyo bataronka ijambo nk'uko babyipfuza aha bagasaba amaradiyo kubashikiriza ibiganiro bihuye n'ubuzima bwabo bwite. Mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye muka atumuha akanya kugira ngo atugire ku muriri wino nkuru ndende yaduteguriye.
Igitigiri cy'amaradiyo ari mu Burundi kigeze kuri 43, muri ayo 18 akorera mu gihugu hagati, ayandi 25 akaba akorera mu gisagara cha Bujumbura. Abumviriza amaradiyo mu ntara ya Rutana na Makamba habemeza ko bakunda kuyumviriza kandi ko bafitiye akamaro.
Zukuri iradiyo jewe iramfitiye akamaro kandi ndayikunda kuko iradiyo ituma umenya amakuru, igatuma umenya ibintu aho bigeze nk'ibintu byononekaye hirya no hino nk'imvura yaguye konona imirima nk'izuba ryatse usanga uri kurabimenya. Kandi iradiyo baraduhimiriza bakaduha impanuro y'ingene twoshobora kwitwara mu buzima no kurondera akahera.
Amaradiyo aradufasha cyane, nk'iradiyo y'u Burundi dufasha kumviriza amakuru tukamenya ibihe aho bigeze. Kandi amaradiyo arashobora kudukebura muri bimwe bimwe, agakebura nk'abarimyi cyangwa nk'abadandaza.
Yo reka iradiyo akamaro ifise n'akamaro kanini cyane. Urashobora kugira ikibazo cy'umwana gatakara cyangwa ukabura umuntu ukajya wiruka ku iradiyo ukarangisha.
Iradiyo ifise akamaro kanini gose, ifise akamaro kanini mu mibereho y'abantu bakamenya ibintu biriya iyo bigeze. Eka ni byinshi nta n'ibyo nakuri ko ndadondagura, ni byinshi cyane gose.
Kuri amaradiyo aradufasha kumenya inkuru zaba hirya no hino, ati hanaka ibiciro bimeze uku, hanaka tujye gusumirayo bimeze uku. Ego njye kumva akamaro gakomeye.
Abo banyagihugu barabwiye ijwi rya Amerika ibiganiro bimwe bimwe bakunda kumviriza.
Ubona nk'ino uko turi abantu babiri imitsi tuba tumviriza nk'indirimbo za radiyo cyane cyane z'Imana nka zirya za kera usanga zasohotse kera, dufise ikantu dusumiriza ubu turazikunda cyane.
Jyewe iradiyo ni ingirakamaro mu buzima bwanjye. ku mpamvu nka jewe nkunda kumviriza indirimbo z'Imana ndakunda kumviriza na cyane cyane radio Eglise Sport hari umunsi bazinduka bararirimba baravuza indirimbo z'Imana ugacu sangura nezerewe n'ubutumwa bukavugwa no kwihanura shobora kuhihanira wumviriza iyo radio iyi radio rero ni ingirakamaro muri byose harimo ubutumwa harimo amajambo yo guhanura ibintu nkamwe n'ibyo nyine
cyenda kunda kumviriza uburimye n'ubworozi
okay je bubisanzwe ibintu bimwe nakunda kumviriza cyane cyane nk'iyo haje indirimbo z'Imana cyanke utuziki habijya nkujya mwanya wo gutasha inshuti n'abagenzi hajya masayi ne nabijya narabikunda gose
abo bumviriza amaradiyo bifuza ko mbere ya byose ibiganiro bibafasha mu buzima bwabo bwa misi yose kandi ko byotezwe imbere
twifuze yuko amashadiyo yoshikiza cyane cyane ibijyanye n'iterambere kuko uravye ibihe turimwo turakeneye cyane cyane iterambere turakeneye ibiganiro bijyanye n'imibano igenda iherereye ku iterambere turakeneye ibijyanye n'ukwerekana aho tugeze mu iterambere mu mibano ishigikira iterambere
habijya byerekeye dufate bariko baragira nte barakina nka twebwe turi ngaha biratugora gose ukuntu twoza turavugira ku radio
je ntibiganiro nobona yozira cishako ikiganiro cy'ugwaruka bakatwereka ingene twokwibeshaho n'ukuntu byo twokwitwara
sanze badushirira ko nk'udukino tujajuro hamwe yende no kuza turumviriza amakuru bisanzwe nyene tundu twishye nyene twotujyohera nyene tukajyohera abanyagihugu
ego muri iki gihe turimo turavye n'intumbero ya leta nk'umukuru w'igihugu avuga ko twokwiteza imbere twatwitunganiza imigambi rero ibiganiro byoza bica ku radio byo bidukangurira guheba gukoranira ku marigara nko barabisemereye kuko twiteze imbere mu mirimo y'igihugu n'ibindi ngira byoza twigisha kugira ngo twirinde izindi ngeso zotuma amagara yacu atagenda neza nk'ibi bintu by'ubumaraya n'ibiki
Alex Manirakiza w'Imakamba ati hashigwe imbere ibiganiro bituma abantu bahindura inyifato kugira ngo batere imbere
ukubera yo wumvise ugereranije igihugu cyacu aho kigeze n'ibindi bihugu umenga turateye isoni kuko turi mu bukene ntangire ubukene ariko budasigurika mu gihe igihugu cyacu gifise ubutunzi bwinshi rero mu Burundi turazingamitswe n'inyifato inyifato ibera intambamye mu iterambere yaba ibigani bijyanye n'inyifato ho kwereka byerekanye umuntu yoshika ku iterambere
mu nama rukokoma igira gatatu y'ibimenyesha makuru yabereye igitega mu mpera z'umwaka wa 2022 ico gira cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yarashimiye ibimenyesha makuru n'amaradiyo ko bikora bitiziganya mu gufasha leta n'abanyagihugu kugira ngo bagere ku iterambere
Le gouvernement du Burundi reconnaît le travail effectué par les médias et les félicite.
Leta y'u Burundi rakeje bimenyesha makuru na radio bakora ijoro n'umutaga kugira ngo bashikirize inkuru zitagira kanenge abanyagihugu nabo bafata ingingo zibereye za kazoza kabo. Leta y'u Burundi rashima kandi utwigoro tubimenyesha makuru byashikirije amakuru atomoye mu biringo by'igikorwa cyo kwemeza ibwirizwa shingiro mu matora y'ibihumbi 2020 mu kugwanya za coronavirus nisho gituma leta yashinze ikigega cyo gufasha amaradiyo amahera akava mu kigega cha leta umukuru w'igihugu araganira n'abamenyesha makuru agatunganya ibiganiro mu runani rw'amaradiyo umuntu mbere yo gushigikira ibimenyesha makuru na maradiyo Itegira cy'umukuru w'igihugu yaramenyesheje ariko ko kubera ubukene mu maradiyo ibikorwa ntibigenda neza.
Nul n'est besoin de rappeler que beaucoup d'événements
hari byagiye birahindagurika mu gihugu bituma ibimenyesha makuru na maradiyo bivuka ari byinshi kandi bifise intumbero zitandukanye. Ibyo bimenyesha makuru ugasanga kandi bifise uburyo n'ibikoresho bibayabaye. Nico cyatumye barondera abakozi mu batararonka akazi. Bataramenyera umwuga byatumye rero habititu kajya kanovera mu gutegura no gushikiriza ibiganiro abanyagihugu Na Claude Botru aserukirishira hamwe y'ubumwe bwa Buraya mu ijambo yashikirije yaragarutse ubukene buri mu maradio bushobora gutuma abamenyesha makuru batarangura neza umwuga wabo. Ubwigenge bw'abamenyesha makuru nabo ni inkingi ikomeye y'intwaro rusangi.
Une démocratie solide, mesdames et messieurs, se caractérise par une liberté de presse solide.
Intwaro rusangi yashinze imizi irangwa n'ubwigenge mu byo kumenyesha makuru, haba mu bumenyesha makuru n'amaradiyo bya leta, ibyigenga, ibikorera hanze bikumvikana mu gihugu. Amaradiyo yegereye abanyagihugu byose bikaba bifise abamenyesha makuru babinonosoye, bategura inkuru mu bwigenge kandi bakubahiriza akaranga mutima kumwuga. Niko intwaro rusangi yotsimbatara
en quelque sorte d'ancrer la démocratie.
Idija Fadi umuyobozi wa radio Bena yo mu Rutana mu mumanuko bw'u Burundi aremeza ko bimwe mu bituma ama radio ashikiriza ibiganiro bidashika ku nyota ababyumviriza harimo ubukene butuma badashikira abanyagihugu n'ubumenyi buke.
Ingorane ya mbere ihari kuko ishuga munya nuko ikiganiro kinezereza abanyagihugu nuko bonyene babiyumvisemo bakagira ibyo baterereye. Rero ahanini ni ukusanga abanyagihugu tubura uburyo bukwiye ngo tubashikire iyo bari hose. Kindi cya kabiri nacyo bijyanye n'ubumenyi bw'abamenyeshamakuru, usanga ubumenyi buri hafi ku mazi y'ukumwuga ugenda urakura ku munsi ku munsi. Rero bisaba ko ubwo ugenda urakura hagende haraba n'ukuntu n'abawukora bagenda barakarihirizwa ubwenge.
Innocent Sabimana akurikiranira hafi ibivugwa mu maradiyo ati amaradiyo ni ingirakamaro mu gihugu. Mu Burundi ni menshi, mugabo menshi nta kinini afasha umunyagihugu kuko atamushikira ngo amenye ico agona.
Iradiyo abona n'agahambaye mu bantu no mu bihugu, cyane cyane ko zifasha mu gutsimbataza demokarasi, zigafasha abato n'abakuze. Byiza iyo ziba zarangura ibyo ziyemeje mu gihe zariko ziremererwa, kandi zikagira ko zigakurikiza n'umurongo genderwako wazo. Nyamara urabye ico gitigiri ingene kingana ku Burundi bwonyene kumviriza n'ibivugwa muri ayo maradiyo emwe. Eka sikinini zunguru munyagihugu kuko ni gake uzokumva zashikiriye umurimya hari umworozi umudandaza umunyamwugo ari wese kugira zivuga ibyerekeye iterambere ryiwe zivuge akarero yobera abandi mu gufasha n'iterambere ry'igihugu cyose. Ni byakuru nayo kurindira ibyo byabazoja baratasha babo ku matelefone byo nari navyo binagwiri. Eka no kuri si byo barundi bakeneye.
Miteranda yegamiye arongoye radio Ijwi ry'Umukenyezi mu giheta ca Gitega ati kugira tumenye ko ibiganiro dutegura bishika ku nyota abatwumviriza twarashinze imigwi y'abanywanyi bisamirizi.
Iyo migwi rero ikiserukira ba bantu batwumviriza kuko tubatora turavye abamaduhamagara kenshi abakurikirana ibiganiro byacu bari ku mitumba itandukanye tugaca rero tubashira muri uwo mugwi w'abanywanyi bi radio.
Abanywanyi ba radio Ijwi ry'Umukenyezi barumvirizwa n'abarongoye radio kugira ngo bagire ico bakosora mu biganiro bitegurwa.
Kugira ngo radio ishobore kugira kamara bayumviriza no kuvuga yuko itegereza gukorera ku myitwarariko y'abanywanyi bayo, no kuvuga bajya bayumviriza ku munsi ku munsi, no kuvuga iradio kujya ibifite intumbero yitanguye n'abantu rero bayumviriza baca bakurikira uwo murongo yihaye.
No mu gihe cyo gutegura intonde n'ikiranga mwanya c'ibiganiro muri radio Ijwi ry'Umukenyezi barafadikanya n'abumviriza iyo samirizi.
Ikindi nacyo twebwe twe turatunganya hajya murazi ko mu radio urutonde rw'ibiganiro bararusubira mu bya twita grille de programme. Twebwe abo bakunzi b'iradio abo banywanyi b'iradio turabahamagara uko tugira dusubiremo urwo rutonde rw'ibiganiro bakaza nabo bakicara bakatubarira. Nibyo bwo nta buhinga baba bazi bwo kumesha makuru. Mugabo akubwiye ati bifuza ko muri amezi atatu cyangwa amezi atandatu mwokora kuri ibi arabikubira uko avyumva. Nawe nk'umuhinga rero mu radio ugacubishiramo urwo buhinga wize bumesha makuru ugacugira intunganyo nziza y'ico bita grille de programme urutonde rw'ibiganiro byo mu radio.
Jerome Niyonzima umumenyesha makuru akaba n'umuhinga muri uwo mwuga ahanura barongo ya maradio kwigishanya hagati y'abamenyesha makuru bafise uburambe n'abashasha. Amaradiyo yotegura imigambi ariko bagakorera mu runani kugira ngo batorere inyishu ibibazo by'ubumenyi buke n'ubukene mu maradiyo.
Novuga yuko ku kibazo ca mbere cyerekeye ubumenyi buke bw'abamenyesha makuru, twebwe duhimiriza yuko abamenyesha makuru abarongoye ibimenyesha makuru bogerageza magaha karyo abamenyesha bakuru baje basanzwe bibicocoro basanzwe bazo umwuga cyane ko bamenyera kwigisha bagenzi babo kubera yuko ikorwa by'inyigisho kenshi usanga bizimvye iyo bagiye kwikora ku bahinga ngo baze kubigisha.
Jerome Niyonzima ahanura kandi amaradiyo gutunganya imigambi yo kongereza ubutunzi mu maradiyo nko kurima, korora n'ibindi byoza n'amafaranga mu maradiyo kugira ngo ntibame bazeyinze.
Tiariva ndayishimiye tugukengurukire kuri iyo nkuru ndende wadukoreye ku ruhara rw'amaradiyo Nitro abanyagihugu bagona ku maradiyo atandukanye. Ni nayo nkuru iciye ifundikira ibiganiro byacu vya kano kanya kuri mikoma 10 na Jean-Diane Nahazwe. Dushimire abagenzi bacu bose bagize uruhara kugira ngo no makuru n'ibiganiro vya kano kanya bibashikira hande. Turasura igihe c'isaha imwe n'iminota 30 ku makuru azobagezweho hirya no hino ku isi. Mubandanye rero kuranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.